Ni mu nama yagiranye n'inzego nkuru zitandukanye zirimo abategetsi bo mu gisirikare, umutekano, abajejwe intwaro n'ubutungane yabereye mu ntara ya Murambya. President Ndayishimiye yashimikiye cyane cyane ku bikorwa by'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, yavuze ko kidakora ico kijejwe kandi arico mutima w'igihugu kizeyemo amafaranga yo kucubaka. President Ndayishimiye avuga ko hari akagwi k'abantu bishize hamwe kugira ngo bagwanye ko hari amafaranga yinjira muri leta azokora ibikorwa biraba abanyagihugu.
Biyemeje yuko atahera rimwe ryo kwinjira mu gihe cya leta byaba idora byaba irirundi bikamyo iza n'ibitangazo aho muri OBR bagafata igice ukadeduwa n'igice kiri gice n'ukadeduwa umukozi wa OBR umufrontiyeri hariya bafite amasitoke hariya ku mafrontiyeri muri bya bihugu Tanzania Kongo arabanza akabwira uwo muri OBR ngo banza umbarire iduka kwinjiza ingene bingana aje atayirenganira wamufata rero nk'uwo mufatiye kuri shaniki atabara kuze twa bibonye ngo ni gitanze gusa twa muhe twa muhe ngo dakizanye uwo muri OBR ni washaka kuba twa twa bibonye kumbe ni ibintu babipangira hamwe cyo muri OBR ari watanga fraud tuzoyigwanya.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ababajwe nuko yagirizwe n'amakungu ko abategetsi b'u Burundi aribo ntandaro yo kujya ibiturire.
Bemurati yuko bano mondale na FN bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira. Aha jari tete mutuma wa. Murati kwagirizwa, kari wewe urya ibiturire, kari wewe ufroja amadora, barabinyagirije ndababaragura. Bavuze ngo jato dushaje gituma ngo zitangana ngo twebwe ngo tworeyere ngo nijya kuri Marsenwa ngo hanyuma ngo twebwe dushaje kukumiza hasi ngo ubwira dushe tuyajyana kuri Marsenwa ngo yarenda koko niyo ngo jewe nshaje.
Aha kandi Ndayishimiye asigura ko ibiharuro bya leta byerekana ko ibidandazwa byinjira mu gihugu byategerezwa gutanga amakori usanga leta ironkamo n'imiburiburi icacumi cyategerezwa kuja mu kigega cayo.
Reka ndabereke statistike zerekana yuko emarutasiyo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi n'imiliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 gusa mbwira ico gihugu ba froda bakiba amadolari aregeye imoriyariti.
Ibyo byemezwa kandi n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audacie Niyonzima yari no mu bitabiriye iyo nama. Uyamenyesha ko inzira zose bakoresha mu kwiba amakori n'amatagisi mu kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarishe abakora muri OBR aribo babarerekeye ko zamenyekanye.
Tubanza kubereka ko ubwo busuma buzwi n'inzego zose z'igihugu, habwo rero ubwo busuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bariha amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarishe amakori barerekewe n'abakozi ba OBR. Iyo byose bizwi haba aha mu gihugu hagati, aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya, reka mbere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo OBR.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta yatangaje ko inzego zose iz'umutekano zirimo n'iz'igisirikare bagiye gukorera hamwe mu kurwanya igiturire n'abashaka kunyonora amatungo y'igihugu.
Twabagabishije rero yuko inzego z'igihugu zose, haba inzego z'umutekano z'igisirikare, haba inzego zijejwe igendereza, inzego z'ubutungane n'inzego zijejwe intwaro, ko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo dushe kurwanya ubwo busuma.
Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga ko umukuru w'igihugu yari akwiye gufatira ingingo uwo wese abangamiye ubutunzi bw'igihugu igihe cyose bigaragaye agendeye ku ibwirizwa shingiro. Nibigira Gervais icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abarundi ndibintungane yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika.
Bavuga yuko ibiba bafatanya n'abajejwe gutoza amakori arabazi kwibuka yumva mu majambo akaja mu bikorwa akerekana yuko ibyo yatohoje wiyo yahawe n'amasoko mu zitandukanye akabishyira mu bikorwa agafata ingingo kuri abo bantu bakuru bakuru. Tuzi ko kenshi mu bashikiranganji cyangwa mu bajejwe izindi nzego usanga barimo nabo nyine, ariko niba hano hariho rero hano bashirashika agasha kuko rero ari abantu bamusumbya ingufu cyangwa bo bafise ibindi bitwaje.
Mu Burundi haratanguye isekeza ryo kurwanya ibikorwa bya forode mu gihugu cyose. Mu mezi hafi abiri gusa iryo sekeza ritanguye, umukuru w'igihugu yatangarije abitabiriye iyo nama ko abantu bashika 233 aribo bamaze gufatwa. Ibintu byafashwe nabyo bikaba bitaraharurirwa igitigire cy'amafaranga. Gusa President Ndayishimiye yamenyesheje ko biharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi. Naho intara zatangaje ko zitarafatirwamo abafroderi n'igitega Bururi, Mwaro na Karusi. Ibyo Perezida yise ko batari ku kivi kuko naho batabuzeyo. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.